Murumva radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi ijwi rya Amerika riravugira kuri metero 19 na metero 22. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Neugenia Mukankusi basuhuza. Inkunga y'ibiribwa umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi haherutse guha igihugu cya Guinea Equatorial ikomeje guteza impaka mu Barundi b'ingeri nyinshi.
Abarundi barakenye rwose, barashonje, baraburaniwe. Kubona rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asimbira gufasha abandi batanakenye nk'abiwacu, akaba aribo agirira impuhwe, nta n'umwe bitotangaza.
Uwo ni Marie Louise Baricako, ukuriye ihuriro inamahoro riharanira amahoro n'umutekano. Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanya aritaba urukiko rwa Manhattan mu mujyi wa New York. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi bivuga ko biri mu nzira yo kongera kunoza umubano na Ethiopia. Naho igihugu cya Finland kuri wa kabiri kinjiye ku mugaragaro mu muryango wo gutabarana uhuza ibihugu by'Uburayi na Amerika, OTAN. Ayo makuru amwe n'ayanditswe abateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ibihugu by'Iburayi bivuga ko biri mu nzira yo kongera kunoza umubano na Ethiopia. Mugenzi wacu Diane Nahazwe afite inkuru irambuye.
Umwe mu bantu bajejwe umutekano avuga ko abasivili batari munsi ya batatu bari hafi y'aho iyo bombe yo mu bwoko bwa mine yaturikiye bahasize ubuzima. Inteko z'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afurika zizwi ku izina rya ATMIS zari mu bikorwa bya misi yose byo kugenzura igihe ico gitero caba. Nta mugwi uremanga ko ari wo wakoze ico gitero. Yamara mugwi w'iterabwoba Al Shabab ukorana na leta ya Kiislam waremanze ko ari wo wakoze ibitero biherutse kubera mu karere ko mu ihembe rya Afurika. Abagwanyi b'umugwi Al Shabab barakora kenshi ibitero mu bice bitandukanye vya Somalia. Imigambi yabo ni ugutembagaza leta ya Somalia bagashiraho leta ishingiye ku mategeko ya Kiislam.
Muri Afurika y'Epfo abantu barenga 200 bakoze imyigaragambyo hanze ya ambasade ya Uganda bamagana umushinga w'itegeko uherutse gutorwa n'inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu uteganya ibihano ku bakunda n'abahuje igitsina. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Iyo myiyerekano yabaye uno munsi ku wa kabiri yari iyobowe n'umugambwe utavuganwe na leta ya Afurika y'Epfo, Economic Freedom Fighters. Umugambwe wasavye perezida wa Uganda Yoweri Museveni kudatera igikumu kuri iryo tegeko. Abaharanira uburenganzira bw'abakundana nabo basangiye igitsina nabo nyene bifatanije n'abari mu myiyerekano bakaba basavye leta ya Afurika y'Epfo gutera ivyatsi iryo tegeko, bavuga ko rigeramira ubwigenge n'umutekano w'abakundana nabo basangiye igitsina muri Uganda. Gukundana nabo musangiye igitsina biraziririjwe muri Uganda, yamara itegeko riherutse kwemezwa n'inama nshingamateka ryategekanije ibihano bikomeye ku bakundana basangiye igitsina, harimwo igihano cyo gupfa n'umunyororo w'imyaka igera kuri 20. Abavugira uburenganzira bw'abakundana nabo basangiye igitsina bashobora guhanishwa umunyororo w'imyaka igera kuri 20. Abashingamateka nka bose bihweje itegeko rihana abakundana basangiye igitsina bararitoye. Yamara perezida Museveni afise ububasha bwo kutaritera ko igikumu. Umuyobozi w'umugambwe utavuga rumwe na leta ya Afurika y'Epfo Julius Malema yaragabishije abashingamateka bemeje itegeko rihana abakundana nabo basangiye igitsina muri Uganda mu kuvuga ko perezida Museveni azorikoresha kuri bo muri kazoza igihe batazokumvikana nawe mu bijanye na politiki. Malema yatangaje ko yabwiye Museveni kureka abantu ko bari ko atari kibazo ciwe kandi ko atari kibazo na gato muri rusange.
Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wabaye perezida ubu ageze i New York mu rukiko rw'i Manhattan kuri mu mujyi wa New York agira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Fidel Niyongabo byifashe gute?
Nibyo amakuru ya nyuma yerekana ko yishikirije mu kanya ubutungane uno munsi kuwa kabiri kuko ari kubavuga mu gisagara cya New York. Araba abayikese wahoze ari perezida wa Amerika wa mbere yagirijwe ibyaha igihe aza yarengutse mu mukanya rero abaraza kumusomera ibyaha yagirizwa nyuma yo kumugura abanyagihugu watowe gutohoza ibyaha ubyemeze mu rwirangiye bitejwe rero mu kanya ko amenyesha ucese ibyaha yagirizwa bizaguhaka ryo abanyagihugu n'abamwunganira mategeko kumenya neza ibyo yagirizwa. Televiziyo CNN yatangaje ko Trump azokwagirizwa ubwoko bw'ibyaha birenga 30 bijyanye no gutanga amakuru atari yo ku bijyanye n'imirimo yiwe ari nyuma y'itozwa ryakozwe rifatiye ku mafaranga yarishe umupasoni yakina mareresi yerekwa abakuze. Itangazamakuru rero ntiryashoboye kurekurirwa kwinjira muri mucumba cha Centare in New York nyuma yuko umujije umucamanza mu joro ryejo ku munsi wa mbere abangiye ku byo bari basabye amashyirahamwe no kuvuga amashyirahamwe amenyesha amakuru atari make yari yasabye gushobora gukurikirana ukurenguka kwiwe mu gihe kwaba kuriko kuraba nayo niyo makuru dufite gushikuma.
Urakoze Fide Niyongabo, komeze dukurikirana iyo nkuru. Ubwo turareba niba hari nabari aho ngaho i Manhattan bakurikira iby'uko kwitaba kwa Donald Trump, hanyuma batubwira uko ibintu bihagaze. Urakoze cyane.
Urakoze.
Tukomeze amakuru yo hirya no hino ku isi. Turi mu gihugu cya Finland kuri uyu wa kabiri cyinjiye ku mugaragaro mu muryango wo gutabarana uhuza ibihugu by'Uburayi na Amerika, OTAN. Ibindiro kuri iyi nkuru turabibaza mugenzi wacu Diane Ninahazwe.
Ukwinjira kwa Finland muri OTAN vyateye agashavu Burusiya, bishimisha impande zihanganye nabwo mu ntambara burimo na Ukraine. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, Antony Blinken, niwe yakiriye impapuro zemeza ko Finland yinjiye icese muri OTAN. Yakiriye izo mpapuro mu birori vyabereye i Buruseli ku murwa mukuru w'Ububirigi. Blinken yagize ati, iki nico kintu conyene dukwiye gushimira president Burusiya. Yarihutishije umugambi yihetse ko mu gusomborotsa Ukraine. Umushikiranganje kwivuna abansi muri Finland, Antti Kaikkonen, nayo yavuze ko uno munsi winjiye mu mateka y'igihugu ciwe kandi ari intambwe nziza kuri OTAN no kuri Finland ubwayo. Aha, mukamenya ko Urusiya bugereranya ukwinjira kwa Finland muri OTAN no kubangamira umutekano wabwo, bugabisha mbere ko buzokwihora. Umunyamabanga mukuru wa OTAN nawe yavuze ko inguvu za gisirikare z'ibihugu bigize iryo shirahamwe ari 50% z'inguvu za gisirikare z'amakungu, gutyo abwira abagenzi biwe ko igihe cyose bazofatana mu nda atawuzoshobora gutera igihugu na kimwe kiri muri iryo shirahamwe. Hagati aho, Finland isangiye umupaka w'ibirometero 1,300 n'u Burusiya. Yinjiye muri OTAN nyuma y'imyaka igera kuri 30 yifata ku ngingo yo guhanza ibindi bihugu biri muri iryo shirahamwe mu mugambi wabyo wo kwivunira hamwe umwansi. Yinjiye kandi muri OTAN ku munsi iryo shirahamwe rirumanije imyaka 74 rimaze ribayeho. Ryashinzwe igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane ko mu 1949. Finland ikaba igize igihugu cya 31 cyo mu ishyirahamwe ryo kwivunira umwansi hamwe OTAN.
Ayo ramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Diane Nahazwe na Fide Niyongabo bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutsa ko mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari bya Afrika. Perezida William Ruto wa Kenya hari mu ruzinduko rw'iminsi ibiri mu Rwanda. Ku munsi we wa mbere yahuye na Perezida Paul Kagame, basinya amasezerano y'ubufatanye. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi afite inkuru irambuye.
Amasezerano atandukanye bakuru b'ibihugu bombi basinye yiganjemo ubufatanye mu rwego rw'uburezi, ikoranabuhanga ndetse n'ubuzima. Mu kiganiro bahaye itangazamakuru bamaze kubonana, abayobozi bombi basobanuye bimwe mu byo baganiriye mu muhezo. Mukuru wa Rwanda Paul Kagame yatangaje ko abanyakenya baba mu Rwanda bagize uruhare runini mu nzego zitandukanye z'igihugu.
Mr. President, and I'm sure it is of interest to the audience.
Nyakubahwa Perezida, ndahamya ko binashishikaje abadukurikiye. Hari abanyakenya babarirwa mu bihumbi byinshi baba hano. Twishimiye ko bari hano, hari byinshi bikorera ubwabo, ariko ibyo bakora birahindukira bikanabyarira inyungu igihugu n'abaturage b'u Rwanda. Mu rugero, bamwe muri bo ni abarimu aho dufite icyuho mu by'ubushobozi. Bamwe ni abaganga, abandi barakora mu rwego rwo kwakira abantu. Banadufashije rwose kuziba ibyuho byari mu nzego zacu bitewe n'aho twavuye, kandi rwose bahamaze igihe.
Ku ruhande rwe, Perezida Ruto nawe yashimye inkunga igihugu cye cyahawe mu rwego rw'ikoranabuhanga, cyane cyane mu rwego rwo kwegeranya imisoro. Kuri we, igikurikira n'uburezi.
On matters education, we share a background.
Mu bijyanye n'uburezi, u Rwanda na Kenya dusangiye amateka. Kandi hari amavugurura yatangiye urwego rw'uburezi muri Kenya, ayobowe n'abakozi ba presidency n'abishinzwe. Ayazasangiza ubunararibonye mu ngingo nyinshi, zirimo imitegurire yo kuva mu mashuri abanza, ujya mu cyiciro cya mbere cy'ayisumbuye, mu yisumbuye, no kuva mu yisumbuye ujya muri kaminuza. Kandi azanibanda by'umwihariko ku ngorane ikomeye yo kwishyura uburezi bwa kaminuza bikirimo ibibazo bikomeye. Tuzasangira ubunararibonye kuko twarushaho kunoza uburezi mu ireme, mu koroshya uko butangwa, ariko no mu koroshya ikiguzi cyabwo.
Kimwe mu bibazo abanyamakuru babajije Perezida Kagame niba yaramaze gutegura uzamusimbura, ni ikibazo n'ubundi Perezida Kagame yabajijwe mu minsi mike ishize.
Ibyo ni ibintu bigomba kuba. Tugomba kubona mbere na mbere kuzamura abayobozi. Kandi ntaba ari njye ugiye n'ugomba kuba umuyobozi uzansimbura. Nibwira ko ibyo nabyo bitaba ari byo, ahubwo hagomba kuremwa uburyo buzatuma hazamuka abantu bashobora kuyobora hatitawe ko mbakunze cyangwa ntabakunze.
Ku byo Perezida William Ruto yagarutseho, harimo ikibazo cy'imyigaragambyo imaze iminsi ikorwa muri Kenya. Yasobanuye ko iki kibazo cy'ubuzima buhenze kitugarije gusa ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, ko ahubwo kiri ku isi yose muri rusange. Kuri we, ubuzima buhenze ni ikibazo giterwa n'ibintu byinshi birimo icyorezo cya COVID-19, imihindagurikire y'ibihe, ndetse n'intambara ya Ukraine n'Uburusi. Perezida William Ruto yavuze ko nko muri Kenya umwaka ushize babuze amatoni n'amatoni y'ibiryo kuko batabonye imvura ihagije.
Tulikosa karibu magunia milioni 10 ya chakula hayakupatikana kwa sababu ya mvua ambayo haikutosha.
Aragira ati, urugero nko muri Kenya umwaka ushize twabuze amatoni n'amatoni y'ibiryo kuko tutabonye imvura ihagije. Ubu rero ni byiza nka leta ko twiga uburyo tuzahangana n'icyo kibazo mu gihe twugarijwe nibura cyangwa igabanuka rikomeye ry'imvura ndetse n'ifumbire. Harabafata izo ngorane bakazihindura ibibazo bya politiki. Ku isoko ry'u Rwanda, igihugu cya Kenya kigaragara cyane mu rwego rw'amabanki, amashuri, ndetse hariho n'ibigo by'itangazamakuru. Byitezwe ko Perezida Ruto azasura urwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi mu mujyi wa Kigali, ndetse akakirwa ku meza n'umukuru w'igihugu. Byitezwe ko kandi Perezida Ruto azagirana ikiganiro n'abanyakenya bakorera mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje. Inkunga y'ibiribwa umufasha w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi haherutse guhaha igihugu cya Guinea Equatorial ikomeje guteza impaka mu Barundi b'ingeri nyinshi. Iyo nkunga ingana na toni 25 hari abafite babifata nk'igitutsi ku Barundi bogarijwe n'ibura ry'ibiribwa muri iki gihe. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinea Equatorial vyanditse ko kuwa 29 ukwezi guheze hari amatoni 25 y'umuceri yageze Malabo ku murwa mukuru w'ico gihugu avuye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura mu Burundi. Izo mfungurwa zarungitswe n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye, nk'uko ibiro vyo kumenyesha amakuru vya mugenzi we wa Guinea Equatorial bivyemeza. Uwo muceri warungikiwe ikigo Constancia Mangenswe Okomo kiyobowe na Dona Constancia Mangwe Diobiank, umukenyezi wa president w'ico gihugu gifite ibitoro vyinshi cyane. Ivyo biro vyanditse bivuga ko imifuka igihumbi umwe wose uri mu biro 25 ariyo yashikanye imarabo. Zibutsa kwa abakenyezi babiri bafitaniye ubucuti budasanzwe. Marie Louise Barichako, umukuru w'umuhari n'amahoro w'abakenyezi bahanira amahoro n'umutekano, bavuga ko ari ibintu bitangaje kubona umutambukanyi wa president Ndayishimiye agirira impuhwe abanyamahanga kandi abarundi bahanzwe na kigoyi.
Abarundi barakenye rwose, barashonje, baraburaniwe. Kubona rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asimbira gufasha abandi batanakenye nkabi wacu akaba aribo agirira impuhwe gusumba biwe nta numwe bitotangaza umuntu wese yo kwibaza ingene umuntu nkuwo wo mu rwego rw'abategetsi yovuga ngo arakunda igihugu arakunda abanyagihugu mu gihe barira ntiyumve
ijwi rya Amerika ryandikiye abajejwe kumenyesha amakuru mu biro byo mfasoni Angelina ndayishimiye ariko hageze igihe cyo kwishura ku kibazo twabajije kuri iyo mfashanyo yahawe igihugu cya Guinea Equatorial baciye baceceka nyamara amakuru y'ijwi rya Amerika ritarabasha gutohoza neza yo ku mbuga nkoranyambaga zizewe kandi ibiro by'umukenyezi wa president Ndayishimiye bitaranyomoza avuga ko umuceri watanzwe atari wavuye mu mwimbo wa Madame Ndayishimiye ahubwo watanzwe nk'imfashanyo n'igihugu cy'Ubushinwa gisanzwe gicuditse n'u Burundi kandi cyama cahaye leta y'u Burundi imfashanyo y'umuceri umenyesha makuru Bonfils Niyongere ari ku mugabane wa Buraya akaba akorera ku bibazo by'u Burundi mu myaka 15 iheze yarakurikiranye ikibazo ubu niwe mwihwezo wiwe
ugofata ahantu ufite ariko barakoma induru mu rugo akaje bashira ufite bashira ku ziko baburitaka ubwo tuvuga ngo uragiye kugemura bike warurose utanarose wimbuye ahubwo utabajwe n'umugenzi yumvire nawe urugo rwa kanaka abantu barashobora gushika bagasonza hakaza umuntu akavuga ati ndaje kubafasha abazaniye umufuko dufate umuceri mu muryango w'ibiro 25 ati muraraba mutonge nk'inubu canke inarugo agaca aterura ibyo biro byose akavuga ati ibintu rero ngiye kubigemurira wa mukomugiye kumutasura niho mvuga ati nigitutse
ivyake umwimbo muke n'inzara na president Evariste Ndayishimiye yarabizi muntu kwezi yabigarutse ko mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu biro vyiwe na RTNB radio na televiziyo vy'igihugu aha yariko yishura ku kibazo cinaribonye mu mwuga Jerome Niyonzima
je nibaza yuko mu Burundi rujya ruhumye navuze tate batukiyibagira je ndavuga ko ari bujuju turiyibagira kuko ntituzi igihugu icarije mu mategeko kugira ushora ibintu hanze biba vyanditswe burya mu gitabo mpana vyaha barahana abantu bonona itunga cy'igihugu warubiye
ibumenyesha makuru niyongere arabihuriza ko na president Ndayishimiye
kubera abanyagihugu Burundi bari mu mapfa iyo bavuze inzara bumenga n'inzara isanzwe bari mu mapfa muri kiboyi bari muri manori bari muri kakwege inyamashinga amateka bari kugira mu sosiyete de defiance
Imboneza wali chakarongo yu muhali na mahoro wa sanga hana bayo kuitila nyibintu.
Visa ni vyabaye akamenyero mu Burundi kwikoreshwa ry'ivyigihugu ridatandukanywa n'ivyurugo canke ivy'umuntu ku giti ciwe. Ntibikwiye rero kw'ivyigihugu bikoreshwa nk'ivyo mu rugo.
Muhanzwe na Kigoyi harimwo uwo mukenyezi wo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bw'uburengero. Yabwijwe rya Amerika ko hageza aho yiyumvira komoka.
Gutunga umuryango ku byatuyobeye umuntu w'umukozi kora ibihumbi bitatu bine ugiye mu isoko nshobora kuronka ikintu watungisha abana babiri kuri ibyo bihumbi bitatu turarushe harageze aho twipfuza komoka tutagira iyo tuja nitugira iyo tuja nitugira iyo tuva mu gihugu cy'u Burundi
Perezida Evariste Ndayishimiye asanga abarundi bakivugisha
reka nakubaza uvuze ngo muceri ugugwa ibihumbi bine
birenge
Mwihogo duhanure ukugwanga. Jena wanda wivuga. Kugiru umenye umusaraba wikoreye. Banzu umenye umusaraba wadi wikoreye. Tufati kigihugu kibanyi. Nichomu kuna utawa kakore wako gita imbele. Ugwanda. Ikiro chumu chari kugwanga. Ikiro chumu chari kugwanga.
Uburundi na Guinea Equatoriale ifitani migende ane mniza. Mbele icho gihugu. Nicho President Ndayishimiye yakoze mu rugendo rwa kabiri kuvagiye ku butegetsi. Yakigendeye inyuma ya Tanzania inyuma ya mezi ane agiye ku butegetsi Guinea Equatorial cigiranye ikibanza kitamaho mu nama y'amahoro n'umutekano ya ONU ni kimwe mu bihugu byandiziyamiriza bikaburizamwo ibihano byagomba gufatirwa u Burundi mu myaka iheze eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Eroje birikaneza urakoze kuri iyi nkuru tugeroneho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abacuruzi bawo mu kiciro giciriritse bakorera ku mupaka wa Kavimvira uri mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'ibibazo byinshi birimo kwangirika kwangirwa gucuruza lisansi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
ugeze kuri mupaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi usanga bamwe mu bacuruzi bato bacuruza imboga z'ibyatsi abandi nabo esanse mu gihe abandi nabo bateka restora kuri uwo mupaka gusa uganire nabo muri abo bacuruzi barimo abanyekongo n'abarundi baba baraho ku mupaka wa Kavimvira baguturusa ibibazo bagenda bahura nabyo birimo byo kubuzwa gucuruza esanse Esperance Suzana akora imirimo yo gucuruza esanse ku mupaka wa Kavimvira avuga yuko bafataga esanse yabo bakayigurishiriza abarundi ariko kuri ubu inzego zitandukanye zikorera ku mupaka zibabuza gucuruza
ubu esase muri iminsi yari yabuzi Burundi abantu bako baraza gucuruza ariko bagiye gucuruza yo sanse wasanga abapolisi bako baragenda basaka bayifashe bacha bayijana bayijanye hari uko cyangwa bagiye kugombora kakanyungu kose bagomboramo kakacaga hera ku bapolisi bakabari bo bayajya abaranguye bakabura inyungu bakaca barangurirwa ubusa gusa banake bakaba nkuko gusa baranguriye gusa abapolisi nakazi twoba dufite kwa ariko kurima twaramaze kuruwa n'isuka
mugeze ubuloze amani n'umugore mu gasengu cururiza esanse ku mupaka wa Kavimvira avugana n'ijwi rya Amerika yavuze yuko iyo esanse yabuze mu gihugu cy'u Burundi hari gacuruza amabidarenga biri bityo bigatuma yunguka amafaranga arenga 200,000 by'amakongomani ku munsi ariko kuri ubu bari kubabuza kuyicuruza
ataki tucuruze esanse
kuki bashaka ngo ducuruze esanse ku mupaka yadufasha kwishurira abana amashuri no kubavuza twajyaga ku mupaka tukayaho umutari ndetse n'abarundi muri Kongo twayigura 260 by'amakongomani tukayigurisha 120,000 by'amarundi
usage majabu we bantukatalia tucuruze ile esanse ku mupaka tunayuza 16,000 mu Kongo.
Nubwo abacuruzi ku mupaka bavuga yuko bangiwe gucuruza esanse ku mupaka harahandugera muri territoire ya Fizi na Uvira ugasangira iruhande rw'amaduka mu mazu ndetse no ku mihanda bayicuruza
uzungurutse mu gisagara cy'Uvira ubiravye aha naha mu metre zitarenze 5 abari ya esanse ibariko baradandaza hafi y'amazu hafi y'amabotike ni kuvuga ngo hafi y'amabotike hafi y'ibarabara hose ahuze bajya ba Kadafi bariko baradandaza ama esanse
none ntimutinya gushobora gutera impanuka
yote zimanuka misi yose umate zimanuka kwa rigihe yigize kuba n'ingorane zishaduka cy'umuriro hajya muri murongwe muri aveni Shabunda bizana ingorane kuba bariko bararengana umuriro wiyadukije zijya esansi zahise ziripuka.
Usibye iki kibazo cyo gucururiza esansi ku mupaka wa bacuruzi bafite n'ikibazo cyo kubicuruzwa byabo binyagirwa kuko nta soko bafite ku mupaka. Twizera Imana Anusiyata no mubyeyi ufite abana 9 ava Bujumbura akaza gukorera imirimo y'ubucuruzi ku mupaka wa Kavimvira.
Ndiko ndandaza ibitunguru turima utuvoka udushu utuntu nyane duto duto aha ndaharose 1,000 aha 5,000 harya 5 ndateranya abana bakaronka ibijumba iguye tugira ibazo cyane izuba riratwica imvura urabona ko ari kubugaragwa ntahantu twugama ndarabona ko twica impande y'amazi urumva ntitugira iyo tuva ntitugira iyo tujya n'uguhangayika nyene nuko nyene bosaba yuko baturonsa basi ukuntu ngaha anye hojibu bakatwubakira nakazi tukugamamwo.
Justin Mutombo ni umuyobozi ushinzwe imisoro ku mupaka wa Kavimvira avuga yuko impamvu babuza abaturage gucururiza esanse ku mupaka ari ukugira ngo badateze impanuka y'umuriro ushobora kwibasira abantu ndetse n'ibintu by'ubucuruzi biba biri ku mupaka. Aveda Sengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabivuze dutangira aya makuru, Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi yitabiye urukiko rwa Manhattan mu mujyi wa New York kugira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa. Ibirego bwana Donald Trump akurikiranyweho bihanishwa igihano cy'igifungo kiva ku mwaka umwe kuzamura. Ese iki gihano hari ingaruka cyagira mu rwego rw'amategeko ku mugambi we wo kongera kwiyamamariza kuyobora Amerika haramutse ahamwe n'ibyaha? Ese hari icyo byatambamira ku kuba yahatanira indi myanya y'ubuyobozi? Iyi nkuru y'Ijwi rya Amerika murayumva mu ijwi rya Temistocle Mutijima irasobanura byinshi kuri ibibazo.
Ibyaha uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump akurikiranyweho biri mu cyiciro cy'ibihanishwa igihano kiva ku gifungo cy'umwaka umwe kuzamura. Ku bijyanye rero no kuba umuntu yaba perezida wa Amerika, ibintu bisabwa n'ibiki? Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, umuntu wavutse ari umunyamerika cyangwa wahawe ubwenegihugu mbere y'uko itegeko nshinga ryemezwa agomba kuba afite byibura imyaka 35 kandi agomba kuba yaragumye gutura imbere mu gihugu byibura imyaka 15. Bitewe n'uko itegeko nshinga rya Amerika ntacyo rivuga ku bijyanye n'ifungwa, umuntu uregwa cyangwa hamwe n'icyaha cyo ku rwego rw'ibyo Trump akekwaho ntabujijwe kwiyamamaza, apfa kuba yujuje ibindi bisabwa. Ku bijyanye no kuba itegeko nshinga rya Amerika ryakongerwamo ibibujijwe kwifuza kuba perezida, nabyo biragoye kuko inteko nshinga amategeko idashobora kongeramo ibindi bibujijwe hatabayeho guhindura itegeko nshinga. Kandi rero guhindura itegeko nshinga muri Amerika si ikintu cyoroshye. uretse no kuba bisaba kubona ubwiganze bwa 2/3 mu matora mu mitwe yombi y'inteko w'abadepite na sena binasaba ko izo mpinduka zemezwa na 3/4 by'abadepite b'inteko zo ku rwego rwa za leta kubijyanye n'intambamye zabuze umuntu kuba perezida wa Amerika ingingo ya 14 y'itegeko nshinga ibuze umuntu wese wagize uruhare mu bikorwa by'imyivumbagatanyo cyangwa ubwigomeke arwanya leta zunze ubumwe za Amerika kujya mu myanya y'ubutegetsi ya leta iyi ngingo yanditswe nyuma y'intambara yashyamiranyije abenegihugu kuva mu 1861 kugeza mu 1865 ariko kandi ntaho ivuga ibindi byaha Bwana Donald Trump aramutse ahamijwe ibyaha akurikiranweho yaba baye umuperezida wa mbere mu mateka ya Amerika uhamijwe ibyaha byo muri icyo cyiciro uwari perezida Richard Nixon mu 1974 yavuzweho kugira uruhare mu ibara rya Watergate ariko ntigeze ashinjwa icyaha yeguye mbere yuko hatangizwa inzira zo kumutakariza icyizere ndetse nyuma za kubabarirwa n'uwamusimbuye Gerald Ford ba perezida Andrew Johnson, Bill Clinton na Donald Trump bose batakarijwe icyizere n'inteko nshingamategeko umutwe w'abadepite ariko se nibagira bere ikindi kandi uku gutakarizwa icyizere ni kwari birego by'inshinja byaha uretse no kuba yaba perezida uwahamijwe n'urukiko ibyaha byo mu cyiciro cy'ibyo Trump akekwaho ni ukuvuga ibihanishwa igihano kiva ku mwaka umwe kuzamura yemerewe no kuba yaba umudepite cyangwa umusenateri kimwe no kuba perezida aha naho itegeko nshinga riteganya ibisabwa bikeye ku budepite abagize inteko bagomba kuba bagejeje nibura ku myaka 25 y'amavuko ku badafite ubwenegihugu kavukire bakaba bamaze nibura imyaka 7 baba muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko bakaba banatuye muri leta bagiye guhagararira abasenateri nabo ibyo basabwa ni nk'ibyo ariko b'imyaka basabwa kuba batuye muri Amerika mu buryo bwemewe irazamuka ikabikenda ikindi bo bagomba kuba nibura bafite imyaka 30 y'amavuko byumvikane neza aha naho nta byerekeranye no kubutarahamijwe icyaha bisabwa ku byerekeranye n'amabwiriza agenga inteko umutwe w'abadepite umudepite wese uhamijwe icyaha gihanishwa gufunga imyaka kuva kuri 2 kuzamura ntiyemerewe gutora cyangwa se kwitabira ibikorwa bya za komite icyakora iby'umudepite yemerewe bisubizwaho iyo yongeye gutorerwa indi manda kuri senayo nta bwiriza nk'iryo rihari Ikindi ishyaka ry'abademokrate ndetse n'iry'abarepublikani y'ubwayo abashobora gukumira abanyamuryango bayo mu bikorwa by'inteko umutwe w'abadepite no muri sena harimo no kubakura muri za komite mu gihe babonye biri ngombwa ku zindi ngingo zishobora kubuza umuntu kwiyamamariza kuba perezida ingingo ya 22 y'itegeko nshinga rya Amerika iteganya ko nta muperezida ugomba kurenza manda 2 iyi ngingo yatowe nyuma y'urupfu rw'uwari perezida Franklin Roosevelt mu 1945 wari umaze gutorwa inshuro enye agakuraho umugenzi wari umenyerewe ko abaperezida ba Amerika begura nyuma yo gutegeka manda 2 ku bagize inteko nshinga amategeko ya Amerika izwi nka Congress nta manda ntarengwa bagira zo kwiyamamaza
Urakoze Temistokere Mutijima. Tukiri kuri iyi nkuru nk'uko twababwiye Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yageze mu rukiko rwa Manhattan mu mujyi wa New York kugira ngo amenyeshwe ibyaha aregwa. Ni ikintu rero abantu benshi bateze amaso haba kubamushyigikiye cyangwa abandi batavuga rumwe nawe nk'uko twabibabwiye kandi mu kanya twabwiye ko tubashakira umuntu waba hari kugira ngo atubwire uko ibintu byifashe ubu ku murongo wa telefone turi kumwe na Jean Paul Rwitanaga ni umuntu wakoreye i New York azi uwo mujyi Jean Paul wiriwe neza watubwira muri make ya mu kanya yego mu kanya dusigaranye gatoya muri make ya tubwira uko umwuka wifashe umutekano uhagaze ute muri aka kanya
umwuka uhagaze gutya hari abantu benshi bavuye mu Zaburaya benshi baje gushigikira Donald Trump aho mpagaze ngaha hashika nk'abantu nk'amakamera ashika 1000 abapolisi ni benshi baziye amabarabara n'ukuri umutekano wacungerewe New York n'ahandu abapolisi baho badafata minenegwe ibintu byo kugumuka Trump ni umuntu akomeye cyane arakundwa cyane n'abantu benshi akankwa n'abantu benshi
hanyuma
ikintu barimo ntawuzi bivamo mbwa abantu ni benshi rwose bitabyo gani yo kutubesha nari
hundi mu masagonda make bifashe bate baratuje hari ukundi kuntu wabitubwira mu masagonda make
abantu baratuje cyane rwose kuko ngaha arumva nta kirasohoka bose barorera kandi rwose gasohoke neza bimaje kujya hamwe rero kivamo nta ukize mugabo bisha kubera nabi mugabo gushika ubu n'umunsi ugushika ubu abapolisi biye bagabye ni benshi
yego
ni kuba ibintu yatekeje gushubunyene muri umwanya mugaba abantu bashaka haguruka mu mwanya bari bose.
Murakoze cyane kuhatubera. Ubwo tuzakomeza mutubwire uko bizaba bihagaze. Na naha dusoreje rero amakuru yacu, tubashimira mwese ko mwaduteza amatwi.